iri n'ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzinzukanye kuri uyu munsi wa gatatu, muri kumwe na Aloyse Bigirimana, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Urugero baduhaye tugenderaho numva ari ibintu bizima, ntagiwe ntari gifite nagiye ushaka guteza igihombo kuri kampani, nta kibazo.
Twebwe kare abashyizemo imodoka kagabanya umuvuduko karimo, ariko twebwe tubigiraho ikibazo. Ese imodoka zizagabanya umuvuduko n'ubundi ntibatwandikire cyangwa bizagenda bite? N'ubundi byatwa n'uko kari akuma kavamo n'ubundi bagatwandikira n'ubundi ntibisanzwe.
Abona bakora umwuga wo kunguruza abantu mu Rwanda bavuga ku cuma gipima umuvuduko w'imiduga cyatangujwe muri icyo gihugu. Iyi nkuru co kimwe n'izindi zirimwo inama y'abahuza iri kibera mu gihugu cy'u Burundi ni mukanya. Ariko duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muri mwese. Amakuru tuyashikirizwa na nje Rosine Munezero kuri mikro. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Gabon, aho President Ali Bongo yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Gabon. Yaraye yimitswe gutwara ikiringo cya kabiri cy'imyaka indwi. Mu ndahiro yarahiye harimwo ko azokingira ibwirizwa shingira agatwara abanyagihugu mu buringanire. Yahamagariye abo batavuga rumwe kwicara bakaganira. Yamaruwo bahiganywe Jean Ping yarahiye ko batazokwicarana, kuko yagiza President Bongo ko yivye amatora. Intsinzi ya President Ali Bongo yateye amakenga batari bake, bivuye ko yarushije amajwi atarenga 600,000 uwo bahiganwa Jean Ping. Ikiringo cha kabiri cha President Bongo ni cyakiriwe neza kandi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Nayo ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rimenyesha ko ribabajwe n'uburyo amatora atagaragayemo umuco. Abantu bashika kuri 6 baraguye mu myerekano yabaye hagitangazwa ibyavuye muri aya matora. Mwamenya ko President Ali Bongo asanzwe aturuka mu muryango maze imyaka 49 urongoye igihugu cya Gabon, kimwe mu bihugu bya Afrika bisanzwe bicukura igitoro. Muri Sudani w'umanuko umuhari uharanira demokrasi Cobra wahoze ku rugamba uyobowe na David Yauyau umenyesha kugiye gusubira mu ntambara yo kugwanya President Salva Kiir. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi wa muhari Colonel Philippe Kadal mu kiganiro haya bamenyesha makuru ari muri igihugu cha Kenya. Kadal avuga ko President Kiir atashize mu ngiro ivyo bari bumvikanye vyose amasezerano yo guhagarika intambara. Amasezerano yatewe ku igikumu mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2014. Uwo mugwi umenyesha kugiye gukorana n'indi mihari muri iyo ntambara yo gutembagaza President Kiir. Amasezerano y'amahoro yo mu 2014 yari yatumye haba kugabura igisagara cha Jonglei kitandukanya n'intara ya Pibor. Yamara President Salva Kiir yahavuye atunganya gushasha intara, azikura kuri 10 azishira kuri 21, bituma ubwigenge bw'intara ya Pibor bubangamirwa. Inyuma y'ikiganiro abakandida Donald Trump na Hillary Clinton basanzwe bariko barahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bakandida basuye gufata inzira bagana abanyagihugu iyo bari mu mareta atandukanye. Abahinga batandukanye mu vya politike bemeza nka bose ko muri ico kiganiro cyabahuje kuri uyu wa mbere, umukandida Hillary Clinton yavyifashemo neza gusumba umukandida Donald Trump w'abarepublikani. Ikiganiro ahanini cyaranzwe n'umukandida Hillary Clinton yagiriza Trump ko afise ibyahisha mu kwanka gutanga ibyerekana amakori yarishe ibijanye n'uko atahembye abakozi yakoresheje. Yongera kandi amwagiriza ku bitutsi yakoresheje muri kahise ku gitsina gore. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri, umukandida Trump w'abarepublikani yatumye urutoke umenyesha makuru Lester Holt. Yateramishije icyo kiganiro ko yari afise ibibazo bimubangamira kwishura kurusha umukandida Hillary. Abasanzwe bafasha umukandida Trump bamenyesha ko mu biganiro bikurikira azoshobora guhangana na Hillary kurusha uko yavyifashemo kuri uyu wa mbere. Mwamenya ko abantu bashika ku miliyoni 281 aribo bakurikiranye mu kiga icyo kiganiro kumbonesha kure. Nayo abaharugwa mu mamiliyoni bagikurikiranye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho, abantu babiri bitwaje ibigwanisho bishe umumenyesha makuru azwi ku izina rya Abdiaziz Ali Haj. Abubakar Sheikh Muhammad, umuyobozi w'ikinyamakuru Shabel, yabwijwe rya Amerika ko Hiji yarasanzwe akorera icyo kinyamakuru yagandaguwe kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Yakshid. Ali Haji wabaye umumenyesha makuru agira 13 akorera ikinyamakuru Shabelle agandaguwe kuva mu mwaka w'2007 11 muri bo bararashwe mu gihe babiri baguye mu bitero byakozwe n'abagwanyi ba Al-Shabab. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'abamenyesha makuru muri Somalia ryateye ibyatsi ubwo bwicanyi. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje kuri wa kabiri ko atagihugu na kimwe gifise ububasha bwo gushiraho amategeko kigenga canke agenga abanyagihugu bacu. Ni nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohoreye ibihano ishyirahamwe ryo mu Bushinwa kubijyanye no gushyigikira Korea ya Ruguru mwihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Abategetsi bajejwe ikigega muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha ko basohoye ibihano bijyanye n'ubutunzi ku ishyirahamwe ry'igihugu cy'Ubushinwa risanzwe riranguza amamashini hamwe n'abarirongoye. Geng Chung, umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa n'ayandi makungu, amenyesha ko Ubushinwa bushigikiye ibihano vya ONU kuri Korea ya Ruguru bivuye ko bwateye igikumu ku masezerano yo kugwanya ibigwanisho ruhonyanganda. Yamara ko ishyirahamwe canke abantu bahanwa habanje kuba umwumvikano n'igihugu cy'Ubushinwa.
Ayo yari makuru yo hirya no hino imwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, kuri Facebook ni voa radio yacu. Amakuru ku karere k'ibiyaga bigari, umushikiranganje ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Martin n'ivyabandi arabandanya negura iraporo iheruka gushikizwa n'abahinga ba ONU kuvyagateka kazi na muntu mu Burundi. Tumukurikirane yavuganye n'ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kabiri ahari I Geneve mu Busuwisi kwisigura kubijanye n'iyo raporo. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Murakoze Nkundikije, by'ukuri nk'uko mubivuze twari mu bikogwa ya tukira turaganira kugira tuvugane data ya kazi na muntu. Abahinga baragiye bamwe bava mu Burundi akagira icegeranyo bavuze ivyabo, natwe rero turavuga ivyacu. Abagize y'amashira hamwe atagaho yegamiye nabo nyene baravuga ivyabo, ariko hanini twatutandezerejwe nuko umva basanga batumiye igihande kimwe cya societe civile, hariho n'abandi benshi afite ibindi byiyumviro bira bitandukanye. Ibindi bihugu rero birafata amajambo, bamwe bati mu Burundi ibintu bitarabije imbere, abandi nabo bakavuga ati ibintu biracagoranye, ariko by'ukuri twagerageje turabereka yuko mu Burundi ibintu byagiye bitarabije imbere. Ibyo guhora kwa teka kazi na muntu ntawubiharira ibintu biriya birabaho nk'uko biri no mu bindi bihugu, ariko cyo twekeye twamye twagerageje kubereka nuko ataho nyabwoko rihari, kandi icyo bita imbonera kure kwari ya migwi bita bilise mu gifaransa cyo biratari byo kwari ugwaruka gwegamiye umugambwe se mu defite, kuko n'indi migambwe se ugwaruka basanzwe bakora nibaye n'ukuntu bitunganije.
Uyo murwi w'abahinga batatu bari basavye ko ba umurwi ushiramwe impuza makungu uje gutohoza ubwicanyi kugira ngo ntihagire ihonya bwoko riba bakaba bari ba uyo murwi wari yavuze kandi kwashaka kuba ni cemezo kigirindwi ico tuma amakungu ikashiramo impuza makungu rirungika abasirikare ku nguvu. Ivyo bibazo byagarutse canke ivyo bibazo mwashoboye kubumvisha ko bitagikenewe?
Twe by'ukuri duhejeje kuvuga turerekana ukuntu ibikogwa ukuntu itera ibigenda bitera bije imbere ibijanye n'iz'umutekano ije gatya akazi na muntu abafashe amajambo benshi ico kintu cyuko barinda kuza kuzana ayandi migwi yo kuza kugira amatohoza. Nta benshi bagiye barakigaruka ko ahubwo basaba yuko abarundi ibibazo byabo bitorera inyushu biciye mu biganiro bihuza bose. Nawe turavuga twe muri Leta y'u Burundi ati ibiganiro bihuza abantu abarundi bose twe turabyemera ntitubihakana, kiretse abantu babagirizwa ivyaha ibi na biriya. Twe tuvuga tuti sende ikwiye akoresha ibiganiro ekipe ya Mukapa ya Preza Mukapa yaraje Bujumbura ibindi ibintu hirya na hino na hariya. Ubu twibazaye rero yuko akiri kubandanya igikorwa ciwe ababombe yuko mu Burundi ibintu biko batarabije imbere abantu bagenda baganira
abandi canke ni mashirahamwe yoba yari muri ivyo biganiro muri ivyo bikorwa yoba yemeye amakuru yatangajwe na Leta avuga ko iyo raporo yari imeze nka raporo itunganijwe n'abanyapolitiki.
Uru urumva biragoye cyane cyane nk'umuntu yaba yaragize nk'umuruhara kugira atanga makuru kuko icyo twamitubwa ati muritonda neza mu Burundi ko nigera po yabivuga yuko ibintu bijyanye n'ibihuha ari ibintu bikomeye cyane muritonda neza ntimusanze umuntu akora n'ibishobisho cyane musangwe kumukorera nk'uko muri gera po bavuga yuko bakoresheje amanimero ya WhatsApp biragoye kwemera yaho inkuru icya kuri WhatsApp ibari yukuri ako nkundikize wewe uravuze yuko mu nzu y'umukuru w'igihugu hari yagashuka tazi ari naho bagirira kuboreza igufa abantu uko ni no kugusuzugura igihugu hari baberetse kandi nabo nyene n'abahinga ntibabihakanye yuko bana bati nimba mukeneye nimuje kuri tele mugende ku rubuga mwirabire uko ibintu byifashe naho hoho ucumengo asuzugure n'abarundi bose bagasuzugura n'inzego twebwe turi igihugu cigenga kandi dufise uburenganzira bwo kugira uko dutunganya ibintu by'iwacu ariko na cyane cyane ni responsibility ni inshingano ya leta y'u Burundi yo gukingira cyakazi na muntu
cyenda kutu mu kanya gatoye cyane gose intambwe izokurikiraniye
intambwe izokurikira turarindiriye ko turabandanya tuvugana tubere kukuri cyegeranyo cyerekana yuko rya raporo ifite ibintu byinshi tuyinenga twaramaze kuyisohora turayibahereza tatunezereye nuko batigeze babishyira kuri site y'iwabo ariko twe turagerageza hanyuma muri ibi ko bica bigenda rero bari cadre ya dialogue turarindiriye ibizokurikira ariko ku wa kane cyangwa ku wa gatanu ariko naho nyine turizeye turavye abo twagiye turavugana urabona ko ibintu bizogenda bagenda babitegera gusumba
Martin Nivyabandi umushikanje u Burundi ajejwe agataka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
murakoze namwe mane bahezagire
mu Burundi kuvejo ku munsi wa kabiri i Bujumbura hariko habera inama y'abahuza bavuye mu bihugu 44 vya Afrika iyo nama y'imisitatu yatumiwemo kandi abarongo ya madini mu bihugu bitandukanye hamwe n'abanye politike ni inkuru dushikizwa n'umenshi makuru y'ijwi rya Amerika Eloge Berika neza ari Bujumbura mu Burundi
Abitavye yo nama bava mu madini atandukanye aha twavuga nk'abakatolika abayisilamu abaprotestanti hamwe n'abaorthodox yuguruye ikorwa vy'inama icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yavuze ko abahuza n'abakuru b'amadini bafise uruhara rukomeye mu kugwanya injyane zifatiye kumoko uturere ivyiyumviro n'amadini Joseph Butore yibukije ko abarundi batoreye umuti injyane z'amoko zari zarabazingamitse muri kahise Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yanagarutse ku civugo c'iyo nama
Kanu libuhundi entendons sauter
yo twebwe abarundi twumvise ikicivugo kigira ngo uruhara rw'abahuza n'abaserukira amadini gukinga injyane z'amoko n'izifatiye ku madini duca twumva mu mitwe yacu ibiganiro adaca hirya no hino naho birura nk'umuti birakinga umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara nawe nyene yibukije ko uruhara rw'abaserukira amadini ruhambaye
Les leaders religieux sont des mobilisateurs de masse.
Abaserukira abandi mu madini begeranya abantu benshi cyarimwe bari mu kibanza cyiza cyo kwigisha abantu ibyiyumviro by'amahoro kwihanganirana no kubana mu mahoro hagati y'amoko atandukanye ibyo navyo bitahari ntaterambere rirama kuri bose rishoboka Uruhara rw'abatumiwe muri iyo nama mu gusimbataza amahoro ni ntangere na cyane cyane abaserukira amadini nk'uko bivugwa na bamwe mu banyepolitiki Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD
amahoro ntagira uruhande na rumwe amahoro na ya bose umutekano wa bose kubaho neza ni vya bose mu gihe rero baje kwigira hamwe ingene bashobora gukinga injyane aho zifatiye hose natwe tukaba kwipfuza ko atanjyane zoba ku isi yose mu bihugu byose birumvikana ko tuza kubashyigikira kugira ngo tubatere intege babandanye batera imbere abantu bamenyesha amana nibo bajejwe imitima y'abantu bose siko wagihambaye kuko guhindura umuntu kamera yiwe niko wagikomeye na cyane cyane twibaza yuko bakoreheje ingufu bace mu ijambo ry'Imana bishoboka yuko abantu bose bashobora kugira imitima iri hamwe itagira gatose inzigo n'ishare
Musenyeri mukuru wa Diyoseze ya Bujumbura sanga we n'abagenzi be bagifise ikorwa gikomeye Archeveque Evariste Ngoyagwe yabivuga afatiye kukuntu abantu bibagora kwihanganiranira mu budasabwa
demokarasi tuyemenyereye vuba ndirashika mu migenzo yacu ndiratunyura n'imigenzo ibitekerezo yenyene twokwana muri demokrasi nyene twosangira ijambo nyene twokubaho umuntu wese naho yo bavuze iritadushimisha mugabo ibyo rero bizoza buhoro buhoro bizogerekana ko ari crise z'uko tutarashikira demokrasi y'ukuri ariko ndizeye yuko buhoro buhoro tuzoteba tukabishikako ego turaca muri zo crise bikazana n'amaraso agaseseka ariko twufatiye kuri ya madini mugabo tukayafata neza koheza tukabana mu mahoro by'ukuri
umukenguzi amateka kimi barampama nababona ko abanyepolitike bari bakuye kwama bibutsa abanywanyi babo ko kudasangira ivyiyumviro bidahindura mugenza wa mwansi
twebwe nka bari mu bya politike tubona neza ko ari ngoba ko tutahura neza yuko mu budasa bwacu twumve yuko ari nkenegwa ko twese tubahama mu mahoro kandi tukagenda twuzuzanya umumwe wese ahari ni ngombwa ko atahura kwa kenero yondi ubwo rero ko twe tufise abantu baro tuba turongoye nka baba turi mu migambo itandukanye biba nkenegwa cyane uruhara kumvisha abo banywanyi bacu yuko bategerezwa kubana mu mahoro ubwo ntibitiranye umwasi n'umuntu runaka mudahuza kukiyumvira gutyo
urwego rw'abahuza muri Afrika rwagiranye amasezerano n'umwe bwa Afrika mu vyerekeye gukinga no gutorera umuta matati n'indyane nubwo biri uko ni gake ruhabwe ikibanza muri bene ivyo bikorwa mbere no matata aboneka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini n'ico kimwe Dr. Tienda Moro atwaye huriro ryabahuza muri Afrika.
Ni kweli kwamba kuna mizozo tofauti tofauti kwenye nchi tofauti.
Ni kuri kwari njyane mu bihugu bitandukanye na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Icyo gituma twaje hano tubwira abaserukira madini n'abandi barongozi bafite icyo bajejwe kwiyo hadutse njyane nkuko byabaye hano kwari ngombwa kuja hamwe tukiyunga kugira tuzitorere umuti. Ni iby'igiciro rwose ko nk'abanyafrika tubona kw'injyane zishobora kwaduka. Tukazikinga ariko kandi zimaze kwaduka tugatora umuti mahoro n'ubutunga ni byiza kwa leta duha ikibanza muraza gushika ubu abahuza ntibagishwe inama bihagije ubu niho turiko turasigurira abantu ku ruhare rwacu rukomeye gutorera umuti amatati mahoro
n'ubutunga
iruhande y'intumwa zaje ziva mu bihugu bya Afrika hari kandi n'izavuye mu bihugu bimwe bimwe bya Aziya urwego rw'abahuza muri Afrika rwatangwe gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1966 umuhuza wa mbere akaba yabonetse mu gihugu cya Tanzania mu Burundi urwego rw'umuhuza rwashizweho mu mwaka w'ibihumbi 2010 Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho igipolisi cy'u Rwanda gifatanije n'ubushikiranganji bw'ibikorwa remezo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwimwe ifitiye igihugu akamaro RURA batanguje ku mugaragaro igikorwa cyo gushyira mu mamodoka yunguruza abantu icyuma gipima kandi kikagabanya umuvuduko ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi Kigali
guhera kuri wa mbere tariki 26 nibwo mu Rwanda hatangijwe ku mugaragaro gahunda yuko buri modoka yose itwara abagenzi ndetse n'izitwara imizigo yabikorera mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara banyiri ibyo binyabiziga basabwe kugura kuma kitwa akagabanya muvuduko akakuma gakorana na mudasobwa gafasha kwirinda impanuka zajyaga ziboneka ahanini zituruka ku muvuduko ukabije w'abashoferi bwana Rukundo Jean Pierre n'umuyobozi wa societe icuruzwa twumwa mu Rwanda yabwijwe rya Amerika kututwuma dukoreshwa
nukuvuga ngo aho tuyishyira twagerageje uburyo bwose twuzuzanye na standard uko yavugaga tujyageza kwihisha aho umuntu ari wese atapfa kugera bimworoheye tuve mu niwe uri mu muhanda ugenda ngo uhite ucumukora wikomereze bigendere wongereze gucomeka ugiye kugera hafi y'abajya ba police nukuvuga ngo urabona hano hari zino nshinge zo mu modoka zibari birometero ama essence n'ibiki byose kiya nicyo dufungura none tukayishyiramo inyuma twamara kwishyiramo inyuma tukongera tugafunga
bamwe mu batwara imodoka bavuga ko ntacyo akakuma kabatwaye uretse ko hari n'abafite impungenge ko gashobora kubicira imodoka zabo hari n'abemeza ko akakuma gashobora kubatera igihombo mu kazi kabo kuko bazagabanya umuvuduko bikatuma bakora inshuro nkeya kuzo bari basanzwe bakora
cyangwa tumashye mu bisanzwe mu modoka zose ziturimo modoka za Volkswagen twose twageze mu pose ndo bayimaze nk'amezi nk'ane harimo tumashini mu modoka zose urebye urugero baduhe tugenderaho numva ari ibintu bizima ntagiwe ntari gikije nagiye cyo guteza igihombo kuri campaign nta kibazo
twegwe kare abashyizemo mu modoka kagabanye umuvuduko karimo ariko twegwe tubigira ikibazo ese tuzabaza tuzaga imodoka zizagabanya umuvuduko nubundi nibatwandikire cyangwa bizagenda bite nubundi byatwa nuko karakuma kavamo nubundi bagatwandikira nubundi nibisanzwe bifite ibintu byangiriza muri moteri cyane cyane moteri ishobora kugira ingufu kukarusha igakenera imbaraga zayo ikazibura kubera kakumva
umuyobozi wa kompanyi icuruza ututwuma avuga ko abashoferi bazubahiriza kugura ututwuma bazabatandukanye n'impanuka zajyaga zigaragara ku bwinshi Bwana Rukundo ucuruza ututwuma yemeza ko imodoka zigendera ku muvuduko uri munsi ya kilometero 60 ku isaha impanuka zigabanuka kugera kuri 90% Rukundo akavuga ko imodoka izubahiriza amabwiriza yo kugendera munsi ya kilometero 60 ku isaha izaba yirinze impanuka
ya speed governor icyo idufasha no kwisetinga hehe no kwisetinga muri kuri wa muvuduko wa 60 ku isaha aho tuyisetinze kuri wa muvuduko wa 60 ku isaha ya modoka nibasha kugera gute ntibasha kuharenga igeze ku 55 rero itangira kuguha warning akantu kakajya kaduhira muri tabu bishaka kukubwira ko ugiye kurenza iki ugiye kurenza wa muvuduko ntarengwa noneho iyo ukomeje ugaforsa ukageza mu 60 ugashaka guforsa cyane ya speed governor ihita igusubiza hagati ya 25 na 30 noneho ugatangira gundi bushyashya ubwo rero urumva ko ikiza ari ukugira gute ari ukuyireka wageze mu 55 ntuhongeye gukomeza kwagiserera
Hashize umwaka urenga iteka ry'umukuru w'igihugu ritegetse ko imodoka zose zitwara abantu n'ibintu zashyirwaho ututwuma ariko abashinzwe kubishyira mu bikorwa barimo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu na Polisi y'igihugu bafashe igihe cyo kubanza kubisobanura abatwara ibinyabiziga Emmanuel Kabanda ni umuyobozi wa Polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwigisha abashoferi ariko batazabyubahiriza bazabona n'ibihano umushoferi utazitabira gukoresha ubu buryo azatangira kwibaza Polisi iravuga ko ututumwa tugiye kongerwa mu by'imodoka izajya ibazwa mu gihe yagiye kugenzura urwo buziranenge bwayo nubwo icyemezo kimaze umwaka n'amezi arindwi gishyizweho ubu hari abarurwa imodoka zigera kuri 500 gusa zamaze kugura ututumwa mu gihe imodoka zose zizakenera gushyirwa mu ututumwa zirenga 600,000 Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abakandida b'imigambwe ibiri ikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze za Amerika Hillary Clinton w'abademokrate na Donald Trump w'abarepublika kuri uwa mbere niho bahangana mu kiganiro cya mbere kuri televiziyo mbere y'amatora azoba mu kwezi kwa 11 kuza hatekanijwe ibindi biganiro bibiri nk'ibi hagati yabo muri kiganiro Amerika nacyo kuri wa gatatu Thomas Kamirinda aratunyurira mu mateka ya bene ibi biganiro
Impaka kuri televiziyo hagati y'abakandida banyuma biyamamariza gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye bwa mbere mu 1960 ariko kuva icyo gihe kugera mu 1976 ntazongiye kubaho mu 1960 abakandida bari babiri John Kennedy wari senateri wo mu ishyaka ry'abademokrate na Richard Nixon wo mu ishyaka ry'abarepublikani wari vice president w'igihugu Ayo matora yatsinzwe na John Kennedy. Ikiganiro cyabo cyakoreshejwe n'ibigo bya televiziyo bitatu ABC, CBS na NBC. Impaka zo mu matora atatu yakurikiye zo zakoreshejwe n'ishyirahamwe ry'abategarugori batora ryitwa League of Women Voters. Mu 1976 abakandida bari babiri Gerald Ford w'umurepublikani wari president w'igihugu na Jimmy Carter w'umudemokrate wari warabaye guverineri wa leta ya Georgia. Jimmy Carter niwe waje gutsinda aya matora. Mu 1980 abahanganye ni president Jimmy Carter, Ronald Reagan w'umurepublikani wari warigeze kuba guverineri wa leta ya California na John Anderson wigeze kuba depute mu nteko ishinga amategeko y'igihugu wiyamamazaga yigenga. Nta shyaka yarimo. Amatora yaje gutsindwa na Ronald Reagan. Mu 1984 abakandida bari babiri President Ronald Reagan na Walter Mondale w'umudemokrate wari warigeze kuba vice president w'igihugu. Ronald Reagan nanone niwe watsinze aya matora. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Americana. Impaka kuri television hagati y'abakandida president yo guhera mu 1988 kugeza ubu zo zikoreshwa na commission ibishinzwe, the Commission on Presidential Debates. Iyi komisiyo yashinzwe mu 1987 n'amashyaka yombi abiri akomeye, abademokrate n'abarepublikani, ariko irigenga. Ikura ingengo y'imari ikoresha ku bantu ku giti cyabo, bayiha amafaranga ku bushake bwabo. Mu 1988 kandida George H.W. Bush w'umurepublikani yari vice president w'igihugu, yahanganaga na kandida Michael Dukakis w'umudemokrate wari guverineri wa leta ya Massachusetts. Bush niwe watowe icyo gihe. Mu 1992 abakandida bari batatu: president George H.W. Bush, Bill Clinton w'umudemokrate wari guverineri wa leta ya Arkansas, na Ross Perot umucuruzi w'umuherwe wiyamamazaga ku giti cye. Bill Clinton niwe watowe. Mu 1996 president Bill Clinton yashakaga manda ya kabiri. Yarahanganye na kandida Bob Dole w'umurepublikani wari senateri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Bill Clinton yarongeye aratorwa. Impaka zo mu 1980 hagati ya president Jimmy Carter na guverineri Ronald Reagan nizo zarebwe kuri televiziyo n'abantu benshi mu mateka, bari miliyoni 80,600. Naho izarebwe n'abake nizo mu 1996 hagati ya president Bill Clinton na Bob Dole, bari miliyoni 46,100. Ariko muri rusange impaka zose zarengeje abaturage miliyoni 60 bazirebye kuri televiziyo. Mu magambo make, izi mpaka zibera kuri televiziyo zanditse mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abakandida bazisobanuramo imigambi yabo mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'abenegihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana n'ahangaha gihumurije, ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko imbere yaho duhe akanya Rosine Munezero atubwire muri make amakuru hirya no hino ku isi yadushikirije.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi, mu gihugu cya Gabon president Ali Bongo yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu, yaraye yimitswe gutwara ikiringo cya kabiri cy'imyaka indwi. Mu ndahiro yarahiye harimwo ko azokingira ibwirizwa shingira agatwara abanyagihugu mu buringanire, yahamagariye abo batavuga rumwe kwicara bakaganira. Nyamara uwo bahiganywe Jean Ping yarahiye ko batazokwicarana kuko yagiriza President Bongo ko yivye amatora. Muri Sudani y'umanuko, umuhari uharanira demokrasi Cobra wahoze ku rugamba uyobowe na David Yahu umenyesha ko ugiye gusubira mu ntambara yo kurwanya President Salva Kiir. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'uwo muhari Colonel Philip Kadal mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari mu gihugu cya Kenya. Inyuma y'ikiganiro, abakandida Donald Trump na Hillary Clinton basanzwe bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bakandida basuye gufata inzira bagana abanyagihugu iyo bari mu ma leta atandukanye. Abahinga batandukanye mu bya politike bemeza bose ko muri icyo kiganiro cyabahuje kuri uyu wa mbere, umukandida Hillary Clinton yabyifashemo neza gusumba umukandida Donald Trump w'abarepublikani. Ku mugwa mukuru wa Somalia muri Mogadisho, abantu babiri bitwaje ibigwanisho bishe umumenyesha makuru azwi ku izina rya Abdiaziz Ali Haji. Ali Haji akaba abaye umumenyesha makuru agira 13 akoreka inyuma y'amakuru Shabel, agandaguwe kuva mu mwaka w'2017. 11 muri bo bararashwe mu gihe babiri baguye mu bitero byakozwe n'abagwanyi ba Al-Shabab. Ishiramwe ry'umwe bw'abamenyesha makuru muri Somalia ryateye ibyatsi ubwo bwicanye.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, nayo amakuru mwashikijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.